abantu batari munsi y'amajana atanu nibo bapfa bahitanywe n'ibiza mu Burundi ku mwaka nk'uko byerekanwa n'igisata kijejwe gukinga ibiza mu gihugu. Abo bahitanwa n'imyuzurire y'amazi, amazu asiduka akagwa ku bantu, imiriro ihitana amazu n'amasoko, imisozi isiduka n'ibindi. Amasanganya yo mu ibarabara nayo ahitana barenga bo, akiyongera ko rero ubutunzi bw'igihugu n'imiryango buhahonera nk'uko icyo gisata kivyemeza. Kuri uyu munsi mpuzamakungu hariwe gukinga ibiza bihitana abanyagihugu batari mu ntambara, igisata kijejwe gukinga ibiza mu gihugu kivuga ko gifise ubukene budasanzwe mu vyerekeye uburyo bwo gutabara abantu igihe hadutse ibiza. Antoine Ntemako atwara ico gisata hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura.
Vy'ayo makamyo ajejwe kuzimya imiriro iyo yadutse yacaye mike cane, kandi nta dushaka tutaronka intara ya Mwaro Cankuzo Bubanza n'izindi. Ubwo rero naho ziri zirashaje, bikenewe yuko ayo makamyo yokwira igihugu cose, ma provinsi yose. Hamwe hateye impanuka y'umuriro ku mazu agerekeranye, vyo tugora turacari bake cane muri ico gisata. Ubundi buryo ni iki? Ni impuzu zo kwambara hageze kuzimya imiriro. Ikindi ngo kikiri ingorane ni ibigega by'ubutabara. Muri abiye nka ivyashitse mu Gatumba canke ivyashitse inyentundu mu Cibitoki n'ahandi, tumara iminsi itatu ine tutararonka niyo tuhagarukira kuko ata kigega dufise arikifungurwa ari amahema canke imiti.
Abibuka neza ingene biza bibabaza n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura muri karitsiye ya Kajaga batewe n'amazi y'ikiyaga ca Tanganyika mu ndwi zibiri ziheze.
Imyuzure yaje bukebuke mumasaha yejo, nta muntu n'umwe yashoboye kuja mu ngamba zo gace. Abo bantu bariko barimuka rwose nta muntu n'umwe afite, abo bose bose bimwe
bamaze kugenda kwenjeho bimaze bisanga amazi no mu nzindi ziri inyuma yacu ngaho za bomoto.
Iruhande ry'ivyo abajejwe gukingira ibidukikije bababazwa nuko hasigaje hibonekeza izindi mpanuka z'ibikoko biva mu kiyaga ca Tanganyika zikajya abantu. Mu mezi atandatu aheze imvubu zishe abantu cumi i Bujumbura no mu bumanuko bw'igihugu i Nyanza Lake. Mamere Sagushimike atwara ishirahamwe ry'abagenzi b'ibidukikije Les Amis de la Nature arasigura igituma imvubu zisigaye zisohoka mu mazi zikiha inkumbi.
Izo mvubu nyinshi ziriko zica abantu ari uko zavogerewe n'abo bantu. Ahantu zahora zirisha ntihakiriho harubatswe amazu, ahandi hararimwa kuva Inyanza Lake kuduga guca mu Rumonge kuduga mu Kigwena mu Minago gushika ku Magara. Aho hose imvubu zica zibura aho zirisha n'aho ziza ziratembera, ishavu rigaca riba ryinshi uwo zibonye zikaza kwivuna zigaca zimwica. Abarobyi n'abarimyi ibishonje zataye aho zahora ziba, urabona ko kubona imvubu iva mu kiyaga Tanganyika duga i Bujumbura mu gisagara igashika kuri Tera haba hari ikintu cahindutse. Amategeko akinga amazi yaraho nyanzwe za metero 150 ntizakurikijwe.
Igisata kiri mu gipolisi kijejwe gukinga impanuka kirafise ico gihanura abanyagihugu mu kwirinda impanuka cane cane mu gihe c'imvura.
Guca imikobeko kandi leta yamaze kubihimiriza ku mitumba kugira ngo yogabanya imirindi y'imvura y'amazi y'imvura, kudashobora kubaka ahantu hadakwiye kubakwa. Ikindi naco gusibura imiserege, ayo mazi ava ku mabati twamenyera kuhashira mu binogo vy'amabuye kubera tugabanye imirindi y'amazi ihitana abantu bari hepfo yabo. Iyi si ubasigari bwambura ahantu henshi yuko hoterwa ibiti.
Mu myaka cumi iheze impanuka ni kimwe mu vyahitanye abantu benshi ku isi kurusha intambara, cane cane mu bihugu vy'akarere ka Afurika y'ibiyaga binini nk'uko vyerekanwa n'ishami mpuzamakungu ONU. Cyclaveni Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.